mubandanya kubiriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Ni kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020 perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira gushorera mu gihugu c'Ubuswisse intete za kakao. Mu kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri vyimbura cyane kakao ku isi izofata inzira yo guhingura kakao yayo, ivyo mu ntumbero y'ikongereza agaciro kuri ico gicuruzwa hamwe n'ukongereza amafaranga avuye mu igurishwa ryacu. Ghana ikorana cyane mu vyerekeye ubudandaji n'Ubuswisse. Muri iki gihe ishorera cyane inzahabu na kakao muri ico gihugu. Perezida Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira kuzera kuvyerekeye gushorera mu mahanga ibidandazwa bidahinguye birimwo intete za kakao. Yamenyesheje ko bafise imigambi guhingura kurushiriza kakao yabo mu gihugu mu ntumbero yo guhingura shokola onyene ubwabo. Kubwiwe ngo nta terambere ryo muri kazoza rishobora kuba kugiye guciwe haba mu gihe cyo hafi cyangwa mu gihe kirekire kiri imbere, babandanije kuzera ku mwimbu no gushorera hanze ibidandazwa bidahinguye. Perezida Addo afise imigambi yo guteza imbere igisata cy'abikorera utwabo cy'amahinguriro hamwe no kongereza umwimbu w'uburimyi kugira bifashe gutuma haboneka ubuzi ikivunga ku banyagihugu ku banyagana. Ashaka kandi gutuma igihugu cya Ghana kiba ikibanza gikomeye cyane gikorerwamo ubucuruzi mu karere ka Afurika. Kubwira ibiharuro bidatanzwe n'ibanki y'isi yose, Ghana ivuga ko yimbuye itoni 812 y'intete za kakao mu mwaka w'2018 n'umwaka w'2019. Cyo kidigiri cyaragabanutse umuntu akigereranyije n'itoni zigera ku 969 ico gihugu cimbuye mu mwaka w'2016 n'umwaka w'2017. Cote d'Ivoire na Ghana nivyo bihugu vyimbura bibiri vya gatatu vya kakao yimbugwa ku isi yose muri rusangi. Cote d'Ivoire yimbura kakao inshuro zibiri kurusha Ghana. Ingingo ya Perezida Akufo-Addo y'ukutazera ku bicuruzwa bidahinguye hamwe no guhinguvu abanyagana mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu cyabo izokwakirwa gute mu bindi bihugu byo muri Afrika, nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyahinze umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo Le Développement Durable de l'Économie Burundaise et toi et le Nord etc. ari mu gihugu cya Canada. Twatumiye kandi Emery Pacifique Giraneza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko, afise kandi diplome yo ku rwego rwa Masters mu vyerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ayariyo yose ari mu gihugu c'Ubwongereza, hamwe na Pierre Clavence Ngiyumva umuhinga mu vya politiki yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza afite.
Yego, ntanguriye kuri we mu shinga ntaheze none cyanzi iki cyumviro cya Perezida wa Ghana Akufo-Addo mukibona gute?
Icyo cyumviro kiranshitse mu by'ukuri. Basokuru bari babivuze neza, baciye umugani bati abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Uyo mukuru wa Ghana avuze ati twebwe abanyagana ndabasabye mwemere munyemerere ibyo twahora dushora mu mahanga bidahinguye tubihingurire iwacu, ari ibyamwa nka kakao, ari inzahabu ivuye mu kuzimu, ari n'ibiti, ibintu byose bidahinguye tubihingure iwacu tubishorere muri Afurika, tubanje muri iwacu muri Ghana, muri Afurika no hanze. y'Afrika. Uwo ni wo mugambi mu vyukuri urashe ukwiye abasokuru bacu bari bazi ubwenge bavuga bati akimuhana kazi imvura ihise. Ntukigire wiyumvira ko hari umuntu azova inyuma y'urugo ngo aze guteza imbere urwo rugo rwawe. Ni wewe nyine urugo ufata ingingo zibereye kugira ngo uteze imbere urugo rwawe, maze uwo muhuye ati nkeneye iki, ati wowe ugifise, nawe uti nanjye nkeneye iki wowe ugifise, maze mukaje inama n'ingingo ku giciro. Aho niho hari iterambere ry'ukuri mu gihe twikoreye twebwe nyene ibyo twimbura tukabiyungurura gushika ku rwego rwa nyuma. Aho niho hari iterambere ry'ukuri. Ndashigikiye rwose uwo mugambi w'umukuru w'igihugu cya Ghana.
Nawe atiyeka Vincent yumva icyo cyumviro cya Prezidado cyo kutaguma igihugu cyo kizera ku bidandazwa byari bivuye mu burimyi cyangwa mu masoko kama ari mu butaka bwa Ghana bidahinguye ko kubwiwe yatari inzira yo kubandanya mu kibona gute.
Yego cewe ndashimye rwose ingingo mukuru w'igihugu cya Ghana yafashe, kuko ingingo ibereye ingingo by'ukuri yerekana ko ubu bikubise agashi muri icyo gihugu bararaba ubutunzi bwabo ingene buri ko buteza imbere abandi kuruta ko bubazaniye n'inguwo. Ni n'akaryo kandi ko kuvugira kagohengira nk'izindi ndongozi za Afurika kugira ngo biciye nko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika birengera ibibereye byokorwa kugira ngo ubutunzi bwa Afurika muri rusange bukore kugira ngo habone iterambere ry'Abanyafurika. Ni ukuvuga rero yuko ibi bingaho bizosaba n'izindi ntambwe nyinshi zizoterwa kugira ngo Abanyafurika batangure gucukura neza no gukora neza amahinguriro ashobora gutegura neza ibyo bita repositioning, hanyuma ashobore mbere aho kubirumika ari ibyo abandi babanza gusubira gukora kugira babikoremwo ibibadandaza badushorera ko mu nyuma budusume, ahubwo mbere bibe uko Afurika ariyo izofata mu minwe ubutunzi bwayo, hanyuma igakorana urudandazwa n'abandi bantu ifise ibyo bashoreye bagura kandi bakayigura ku giciro cyiza, igiciro giteza imbere ibihugu byacu, yateza imbere mbere bose abantu bake nk'abadandaza bonyine. Murakoze.
Murakoze. Nawe ni Meri Pacific, icyo kibazo nyine mubona gute ibiriko bishyikirizwa na Perezida wa Ghana Akufo-Addo?
Murakoze Fidel kuri icyo kibazo. Ubwa mbere nagomba ndamutabashinga ntaye dusangiye ijambo. Nk'uko babivuze nanje mbona yuko ari ingingo yaje hageze nimba hatari harengeranye muri Afurika, kandi ngasuraja kwigaruka ko burya si ingingo yoroshe gufata kuko isaba ubushake bwa politike bwo hejuru. Kuri jewe novita hamwe bigiye mu ngiro ko koba ari ukwikukira ku butunzi bwa Afurika, ari naco gushika uno munsi tutarashika ko yoba ari intambwe rero ikomeye igana kuri uko kwikukira ku butunzi bwa Afurika.
Aravuze Emeriko sipata n'ingingo yoroshe gufata ku bwanyu umushinga ntaze no niko mubibona mwo bisigura gute kubera ni ibintu bimaze igihe ubutunzi bwa Afurika bufatiye ku bicuruzwa bidahinguye bije hanze bikagaruka byahinguye bikagurishwa ku ibeyi izinde kandi zavuye muri Afurika mu butaka bwa Afurika. Iyo ngingo avuze ngo ntiyoroshe niko mubibona?
Ntiyoroshe kuko avuze ati mu by'ukuri Afurika yarikukiye kuko baduhaye idarapo tuja mu mashyirahamwe mpuzamakungu yose, ariko Afurika mu by'ukuri ntirigobotora ntirikukira. Afurika kugeza uno munsi turiko turavugana ni igihugu kikiri mu gikoroni cya kindi emwe kidatewe amazi. Kubona uno munsi tukishora mu mahanga ikawa, icyayi, ipamba nk'uko twayishora imbere igihumbi n'1962 hamwe twikukira, n'ubu ikawa niko tukishora. munsi tuzogira tuti ikawa ntizusubira kuyishora imeze gutya. Tumaze kuyihingura tuzoyishora mu Swiss, tuzoyishora mu kibanza cya Nescafe. Tumaze tuyihingure tugire neza ndetse kurusha Nescafe, hanyuma tubone kuyishora. Aho ni Burundi, aho ni Rwanda, aho n'ibindi bihugu bidukikije, n'ibindi bihugu byose byo ku isi bishora ikawa. Ntihagire igihugu na kimwe kisubira gushora ikawa kuko tuyishora ubu. Turahomba tuguma hahandi kubera iki? Kubera ko isi yacu ikawa irayinunuza kandi atacyo bidukuramo, isi igatituka iyo kawa nta gice tuyikuramo, ariko abayiturangurira mu mahanga ikabatungisha gushika. Iyo ni ikawa, icyo ni icyayi, iyo ni pamba, izo ni amabuye y'agaciro ava mu iwacu, ayo n'amashyamba byose Afurika ifise byose, ariko ibuze iyo ngingo, iyo ngingo yo kuvuga iti ivyo dufise byose tubihingurira iwacu, hanyuma dushore ibidandazwa byahinguye gushika ku nshuro ya nyuma. Ubwo nibwo bwikukire bwo kuri
Clave asengi yumva ababona ko kitazoba igikorwa cyoroshe, kuko ibyo bisaba ntabavuze ingingo ya ADO, baravuze ko ari ingingo nziza mugabo kubishyira mu gikorwa bitazokora, ko nta buryo buriho butunganijwe ibikoresho amahinguriro, ko naho bagomba gukora nk'iyo kakao bakayihinguramo shokora bizosaba hari ibindi bikoreshwa byinshi mu guhingura shokora, harimo amata, haravuga n'isukari, ukavuga ko ata hinguriro hinguriro rikomeye gisata cy'amahinguro akomeye y'amata riho muri Ghana. Izo ntibizotuma ibiciro biduga, ntibahiganwe neza ku masoko mpuzamakungu ya shokora. Ni ikihe mubona bazokora kugira ibiciro bigume hasi kandi ubwo buryo buboneke bwo gushyiraho ibyo no kwita infrastructure?
Ikibazo bubajije harimo ibintu nka bibiri novuga biri mu mucumbe n'uburemere bw'iyo ngingo, kandi bikaba bitumwa n'akamaro kayo. Ni akamaro kanini cyane iyo ngingo izozana iyo kugira ngo Abanyafurika bashobore gukora ku nyungu yabo, kugira ngo ibyabo ntibisubire kugenda mu minwe y'abandi bantu hama bigaruke bituzimba. Ariko kandi nagira mvuge ikintu kijyanye n'ubushake bwa politiki, nk'uko ubundi two turavuga muri kiganiro two turaganiramo bitwa Mary Pacific, nuko hasiza kuba ubushake bwa politiki hanyuma bukajyana no kurondera ibijyanye no gushyira mu ngiro imigambi ngiyi mishasha, itari no kuba mishasha nk'uko uwo mushingantahe dusonera cyane Mutamani Sayindi yavuze. N'ibintu byari kuba byabaye kuva kera, ntibishoboka ko bibandanya ubutunzi bwa Afurika ubandanya gufatwa nk'uko ibintu twabikora kuva muri myaka 62 ku ma independance. Bivuga rero ko hariho impinduka mu kwiyumvira iby'ubutunzi, mu kwiyumvira mbe n'iby'ukwikukira, kuko ntiwoshobora kuvuga ko wikukiye udashobora kugira icyo uvuga wewe nyine ingingo ufata ku butunzi bwawe. Ni ukuvuga no mu Kirundi barabivuga neza ko ngo utigaburira mu bisanzwe ntiyigaba, cyangwa utigaba ntiyigaburira. Ni ukuvuga ko ubu hagiye kuba nibaza nk'ibiganiro bindi bizoba ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku gihugu kimwe n'ikindi, kugira ngo barabe abo basanzwe basangiye gukorana, kuko nk'ubu yaba bavuze ko batazosubira gushora ibintu byabo mu Swiss, ariko nungira ngo hariho n'ukundi bashobora kuzobikora kumvikana, ahubwo ingene bohanahana ubumenyi kugira ngo hasubire habe ikintu abo baswisse nyine bashobora guterera nk'icyumviro, kuko barimwe mu batumye iyo situasiyo ibandanye imera gutyo ku kuntu ibintu bimera gutyo, kuko baba baguye barondera inyungu. Nibaza rero ko mu majambo make Afurika yose izoabonera akaryo ko gusubira kwibaza, kwicara hamwe bakiyumvira neza. Hariho n'abari baragerageje imigambi mwimwe, twarumvise nka NEPAD, turumva n'ibindi. Bamwe bagiye mbere n'abapanafrikaniste niko bavuga, niko novuga bamwe abagize ama independence ya Afurika. Aho nyine muri icyo gihugu hariho umuntu yasonewe cyane kwa Minkuma yavuga ivyimviro nibi nyene uyu yamusikiriye kurongora igihugu muri iyi myaka avuga ni kuvuga ko Afrika iteza gusubiza ibintu ku murongo wayo atari gusa kwiyumvirwa ko nk'abantu bateza kutogwa mw'ibintu bakagenda bikagenda banki y'isi yose igira ikangurira rero kugukora ikorana neza
n'ibihugu
byavyo biharuriye ku bantu bavyo n'inyungu zizoze ku bantu babo bivanye n'ivyo bashoye n'ivyo bakunyene bizinguri.
Murakoze Emery. Ingingo nk'izo zifashwe n'igihugu kimwe gusa ku bidandazwa ko si Ghana yonyene yimbura dufashe akarorero ka kakao igihugu cha Cote d'Ivoire kimbura inshuro zibiri kuyirusha ibihugu bidafatiye hamwe ngo bifatire hamwe izo ngingo ntibizogorana naho igihugu kimwe cyo wagifashe ingingo iboneka yo kugerageza ubwo bwigenge mu bijanye n'ubutunzi
ni kibazo ciza Fidel kandi nico gituma navuze yuko ari ingingo itoroshe gufata kubera yuko ngaha iyo turiko turavuga ingingo yafashwe muri context n'ico no kwita context ngira umushinga ndaheze nayo niyo ndusha iryo jambo mu Kirundi mugabo uko ingingo ifashwe umwanya ifatiwemo n'ibiba biriko biraba ku isi birakwereka yuko hariho ibyo ubanza kuraba imbere y'uko wibaza yuko uzoyishobora. Aha rero nshaka kuvuga iki ubwa mbere hoho turi ubu muri context bita le contexte du marché commun muri mondialisation aho hariho ibyiyumviro bigenda bihuta nk'umuyaga bibwira abantu yuko isoko kigomba kubimwe ko aho utwaye ikintu atacu aho gikorewe atacu uzokironka. Hanyuma ku rundi ruhande ariko tukabona yuko abigisha ibyo bintu ari nabo bazi ingene bobo baproteja cyangwa bakingira amasoko yabo. Muri make isoko ntiryuguruwe nk'uko tubyiyumvira yuko bivugwa ko amasoko yuguruwe. Aha rero umukuru w'igihugu afashe ingingo nk'iyi abanza kuraba ibintu bibiri nyamukuru. Icya mbere nico twita les facteurs externes ni ukuvuga ibintu bishobora kuba imbogamyi canke bishobora gutuma icyo kintu ashaka gukora kibaho bitavuye kuri we no kubanyegana bivuye hanze ibyo o agomba kubiraba. Ikindi agomba kuraba ni imbogamizi z'indani zo hagati mu gihugu. Sinshaka gutwara ijambo aho turiko turayaga ndazi yuko tukumbure turonka umwanya wo kuvuga kuri izi mbogamizi. Niki Ghana igomba kubanza gukora, niki maze gukora, niki Afrika igomba kubanza gukora, ariko ubune nyene ku kibazo cyawe wavuga uti ibindi bihugu Ghana si igihugu kimwe mu bindi byinshi, nibyo bija muri urwo rugendo rwo kurabira hamwe imbogamizi. Nimba Cote d'Ivoire ariyo ifise kakao nyinshi ikaba yoyo itabona ibintu ku Ghana ibibona, ivyo bizogira imbogamizi mbi kuri Ghana. Ni kuvuga yuko Afrika harakwiye ukuntu iyo haje ibi bintu twita market policies canke imigambi y'amasoko n'ingene amasoko yoremwa n'ingene ubutunzi bwo kubakwa muri Afrika, Afrika igomba kubikora mu runani kuko ibi batubwiye by'igihugu citwa Ghana n'ikindi citwa Cote d'Ivoire n'icitwa Burundi n'icitwa Nigeria bimwe bimwe banaremye bitabaho. Ibi bintu no kugira ngo ntidushike kuri iyi ngingo nyine igoye umugabo w'intwari yagerageje kwereka Abanyafrika yuko bakwiye kubikora. Murakoze.
Mushinga na zano ni chanzi ibyo Amerika Pacifica buze nibyo ni kumubibona ko ibihugu byose byo muri Afrika bitegezwa kujana bigwanira inyungu zavyo bivuga injwi rimwe aho kuba igihugu kimwe kimwe ukwaco aricyo gifata ingingo ukwaco.
Jewe ndimbira ko iyi ngingo uyu mukuru w'igihugu cya Ghana ubu yafashe n'ingingo nyamukuru ngenderwako ku byerekeye ibihugu byose byo muri Afrika, kandi si byo muri Afrika gusa n'ibindi bihugu byose biri mu minwe y'ibindi bihugu. Turi mu minwe y'ibindi bihugu, dukorera ibindi bihugu, ntidukorera Afrika ubu. Ntitumyokera Afrika ubu, ntitumyokera kazoza k'abana bacu ubu. Mu by'ukuri twese kuko turi umuri yari n'abandi muri Afrika dukorera ibihugu byo hanze. Umuntu aragushorera ikiro kizovamo icya chokola akabira kuya gakora amasaha n'amasaha aho isi abitera ko ikura tituka byose biriko biratituka ari isi ari byose bigatituka turiko turatitura Afrika turiko turaja mu bukene budasanzwe muri Afrika kandi dutunze ingingo yafashwe niyo iyo kandi ifashwe mu gihe cyo ariko nguko aba banya kugira amahoro turi ku mutego turayaga iyi ningingo ngira kamaro ariko ngira kamaro niyo abo bari maso ari abasuwisi cyangwa abandi bari maso bagira bati ha ha ibintu birahambaye ni kugerageza ko atawundi muntu usura no kuryasama muri Afrika ashora kakao, ashora ibiti, ashora ikawa, ashora icya, ashora ikintu cyose. Ibi tuhora dushora gutyo tukibikura mu mirima ngo tubanze tubiyungururire iwacu, tubanze tubikore tubiha agaciro. Ibi mu gihe cyo gukorwa n'igihugu kimwe, emwe, icyo gihugu nticyotera n'intambwe na zibiri. Uwo muntu afashe iyo ngingo aca umwansi bategerezwa kumuhotora izo sibuno nyene nguruma siko bamuhotora ingingo ningenderwa ko ningombwa ningenderwa ko nta uzotera imbere nta yindi nzira yo gutera imbere iriho atari iyo ariko aho nta utuma umwana
reka turabo batwandikiye bashikiza ibyiyumviro hari uwitwa Blaise Gahungu avuga ko Afrika yose ariko yayikwiriye gukora nk'uko icyo cyimbyo cya Perezida wa Ghana Iradukunda Florian avuga ngo icyimbyo cyiza n'ibindi bihugu ngo biboneraho n'uwitwa Poncien Sabushimike ngo yabivuze neza cyane ahubwo n'abandi barongozi bashigikire icyimbyo ciwe witwa Ryan Muhirwa Nsengiyumva avuga ngo twari dukwiye kuzana umuhinga ngo abisobanukiwe mbere ngo akabanza ngo akagira commentaire kuri iyo proposition ntivyo turiko turakora muri iki kiganiro reka tubandanye radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku byashikirijwe na president w'igihugu cya Ghana avuga ko igihugu cyo kitazosubira gushorera mu gihugu cyo Busuwisi intete za kakao kuvuga ko Ghana iri mu bihugu bibiri byimbura cyane kakao ku isi so fasta inzira yo guhingura kakao yayo ivyo mu ntumbero ukongereza agaciro kuri icyo kidandazwa hamwe no kongereza amafaranga avuye mu igurishwa ryacu twatumiye umushinga ntahe Zenoni Chainzi muhinga mpanuza jambo yigenga ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere akaba yarasohoye igitabo mu mwaka wa 2006 cyitwa Le développement durable de l'économie bondaise étoile le nord tedra imbyo cha Canada twatumiye Emery Pacifique Giraneza muhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afise kandi diplome yo kugwego kwa masters mu byerekeye gutunganya no kuyobora amashirahamwe ariyo yose ari mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe na Pierre Clavence Ngiyumva umuhinga mu bya politique akaba yanonosoye ibyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari ibujumbura mu Burundi tugaruke kuri Emery Pacifique wari kuravuga ko ikibazo nyamukuru cyerekeye ukugira urunani ivyo twari ko turavuga umushinga wa Zenoni Chainzi rekaye ivuga ko uwo bisigura neza we uko bibona kugira ngo Afrika ishobore kwikura iyo migozi irimwo yuko ubutunzi bwayo bufatiye kuri izo bicuruzwa bidahinguye bija hanze byagaruka bikagurishwa amafaranga atagira igiciro
yego murakoze ngisanzwe umaze kugira abayobozi bamaze gutahura kandi bafite ubushake bw'uko Afrika yihingurira ibiyimeramwo n'ivyo Imana yihejagije biri munsi mu kuzimu muri no hejuru kuko n'izuba n'ubutunzi muri ico gihe igikwirikira n'ukwiga neza ingene ivyo bintu bizogenda on policy level ni uwe mugambi wa politike wize neza kugira ngo ukwereke yuko ivyo bintu bishoboka imbere yanje ngaha mfite uwo mugambi rero w'igihugu cya Ghana uravye n'umugambi bize imyaka myinshi cyane kugira ngo batebe babone yuko ubuhageze yuko bishoboka ntabwo ari umugambi nk'imwe tumenyeye ya propaganda abantu bavuga ngo tugakora ibi bintu ibi ni ibintu gana abahinga bayo bize neza hanyuma abayobozi bararaba batanga birashoboka muri ico gihe rero igica gikurikira nico twita policy rhetoric no kuvuga nubuye butumwa ugiye gutanga kuburyo ubwa mbere ho abantu bibaja mu manasu bakumva yuko atayindi nzira atari uko abantu bagomba gukora ico kintu aho rero ni hahandi ukeneye ibindi bihugu kuko iyo rhetoric uyigize wenyine iyo mvugo uyigize wenyine nkuko umushinga ntaheze yavuze ati barakuzinga izosi nuko nyene inosi ahantu ugenda widegenza ukora ibyo ushaka inyungu z'abantu ni nyinshi cyane inyungu z'ibihugu ni nyinshi cyane muri inosi nkunda kubwira abantu ni nko mu ishamba iyo hageze ku migenderanire y'ibihugu n'amashyirahamwe kubera yuko umwe wese akwega yishyirako ugiye rero gufata umuntu yarazi yuko hari igihande kinini cy'ubutunzi yafashe wowe ukagenda kuzana imvugo ituma aca ahomba nk'ibice 80% by'ubwo butunzi yari amaranye imyaka irenga ijana afite mu ntoke muri icyo gihe harabaho ingorane mugabo rero iyo hamaze kubaho rwarunani rw'abanyafurika twavuze yuko ari umuriyaridi n'imiliyoni hafi 200 ubwo runani rwonyine ni isoko ikwiye muri icyo gihe ubuzi yuko zimwe mu ngorane ushobora kugira zo kubura amasoko ahandi muri afurika hoho ushobora kuyaronka ikindi nacyo uburonze inguvu twita inguvu diplomatike zo gutuma muvuga ururimi rumwe muri afurika yose muri icyo gihe n'ukwanta biramugora kuronka ingene akudestabiliza ingene atanigira mu menshi uwo mugambi muri icyo gihe ubufise novuga ubwisanzure bwo muri afurika buguha inguvu yo gutuma n'abandi bari gushaka guhagarika umugambi batakiwuhagarika aha rero hariho tap technique umuntu ashobora kuvuga zigomba kubaho kandi urabye uyu mugambi wa Ghana izo zose barazishizeho baranabonye yuko kungure ntibizoborohera gushika bakora shokora kujya tuzibona nyine zikwire ku isi ariko batireka tubanze dupfume dushika ku rugero rwo hagati abatugurira batugure shokora yamaze guhingurwa ikeneye kujya gusigwa karangi gatubwirise neza gusa rero muri make ni ngombwa yuko habaho ubwira bwa politike ni ngombwa yuko bavyizwe neza vyapimwe wabonye ko abahinga bariho imbere yuko uvuga ijambo nkarirya nico gituma vyabatwaye igihe gusohora ijambo nkarirya
Well Pierre Claver ansengi yumva ku vyerekeye bitwako mwako muravuga ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye kugira ijwi rimwe bigagira urunani kugira ngo bishobore gukingira inyungu zavyo hari amashyirahamwe yashyizweho ku rwego rwa Afrika hari nk'umuryango w'ibihugu bya Afrika hari imigambi mwacishije mwavuze nka NEPAD ni kuki gushika uno munsi iyo migambi yose ya Afrika myinshi itagiye mu bikorwa naho hari ibihugu bimwe bimwe ku giti cyabyo biko biragerageza ariko byose bidagiye hamwe nk'uko mwariko murabivuga inyungu za Afrika zizoguma ibihugu byo hanze inyungu zabyo zibigeramira izo nyungu mubibona gute
urakoze ngira imana ko muri aba twose baganira arimo muhinga akomeye cyane numvize kandi nanezerewe ko avuze neza ibintu bijyanye n'ingene imigambi nk'iyi ishobora kuja mu ngiro ibintu byose umuntu abanza kuraba agakwiza ni ukuvuga ko si byaduka si ibintu byo kwadukana ngo umuntu avyuka avuga ati kuva ubu kuva ejo nzogira ibiri atabiteguye barabiteguye rero ni byiza akantu nashaka kuvuga kajyanye ngira umushinga ntahe yanoni sayenzi araza kubinuganza gato ni ukuvuga ko kuva independance ibaye cyangwa ukwikukira kw'ibihugu bya Afurika hariho ikintu cyabaye kibi cyane ni ukuvuga ko indongozi zari zagwariye independance ibi byiyumviro byose ibi byanse nyine nibyo bazize benshi baciye bapfa barishwa abandi ntibarose akaryo kugira ngo bashyire mu ngiro ibyo bari bariyumviriye cyo bita kubona ibintu cyangwa vision uwo mu kirundi bwari navuga ngo ni imbono ni ukuvuga ko twasanze abantu barose ari ukwikukira n'iryo jambo mbere sina ryiza kuko umuntu ateza kwikukira hanyuma abari bazutwaye nayo kwikukira bacha baravuga umuntu umwe ko bayiye
yego ndabirika
mwaba bayisubiza atandongoze zayo ukuvuga rero ko umuntu ikibazo toba ka hafi nukuraba mbe nimba ariyo atigihinduze mbega ejo abantu bazoba bagomba kugupi icyo simbiro mbega ubwo kizokora mbega ubwo rero nukuvuga ngo nukuraba yuko ibyatumye ingorane zarabaye kera umunsi bitazoba none simbiro cya basikizwe na Emery Pacific nukuri nukuraba yuko Afrika uyobona kajyo kukuja hamwe nkuru nani kuko igihugu kimwe kigira inguvu mugabo n'inguvu nyene y'igihugu kimwe ariko hakwiye kuba umugambi muzima hari ikiganiro kimwe nigeze kuvugamwo umbusi umwe ngo biragoye kumva ko ubumwe bwa Afrika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bishobora kugira ibintu bikomeye cyane bibishikako kandi hakiriho no kutigenga no mu kuvuga no mu gukora ni ukuvuga ko batanga uburyo imishahara kenshi usanga ari amashyirahamwe y'i Buraya kenshi imigambi imwe imwe usanga ishyigikiwe na Amerika aba muri ibyo bijyanye n'izo nteko mvamakungu usanga barungika mu bihugu ahari intambara ni ukuvuga ko Afurika irakwiye kwicara nk'uko Emery yavuze bakaraba ibikenewe bakaraba ingene babirondera uburyo bwose bukenewe ni ukuvuga ko Afurika ikuza kuva mu ikiringo twasize kuvuga ibintu byose ko turi gufashwa ngo twazise imigambi myiza mu twabuyo tusubire inyuma ngo mvuge nkari ahageze aho mbere y'uko intambara ziba simvuga ibihugu bindi kera Zimbabwe yari itunze yari ifite n'uburyo mugabo ikibazo cyamu kibera he kibera ko mu bihugu kimwe kimwe kitagira ubushobozi kitagira ububasha bukwiye aho buhari naho akaba intwaro kandi intambara akaba uruhagarara rw'umwanya wose hanyuma rero agashaba ikibazo cy'uko asara umuti ruzima rubaho nta inspirasiyoni rusanga rero ibintu byose bigoye umuntu wese agenda ukwita ugasanga mu nyuma harabaye ingorane mu nyuma harabaye ibibazo abantu bananiye ko bashyika ikintu kizima ubu rero n'akaryo ni ikipimo afite igihe kwipimira ko irabe yuko by'ukuri bashobora kuvuga rumwe bakazogira ijwi rimwe hanyuma bakavuga bashyira mbere imigambi y'abanyagihugu babo uwo muriyari n'amajana bakeneye kurya bakeneye kubaho bakeneye kuvugwa rwose ibintu gusa bivugirwa hejuru mu bya politiki ariko n'ibintu bikwiye kuja mu iterambere ry'imico mu iterambere ry'imibano mu iterambere ry'ubutunzi kugira ngo umwe wese muri uwo muriyari agire ikimubeshaho kandi kiraho mu gihugu kuko mu gihugu hariho ibikwite hari ibitegwa hari inzara hari ibitoro hari ibyo byose muri Afurika isitunga ryinshi duhagarike rero rijya ritanga umushongereza ngo umuhezagiro w'ibihugu bya Afurika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
baravuga ko yacitse nk'umuvumo amatungo kama ari muri Afurika akakamaro agirira Afurika kuko mwako mubivuga abakurikirana ibintu batera intambara ibintu ahubwo bigasubira inyuma ntiyabiterambere aho kuba umuhezagiro nibyo nashaka mbaze umushinga ntaheze none cyayenzi kuba abavuga gutyo ko amatungo kama ari mu butaka bwa Afurika yose twari ko turavuga yofashije iterambere yacitse nk'umuvumo bizofata iki kugira ngo amatungo ashobore kugirira akamaro Afurika tubandanize ku byo twatumaze kuvuga
jewe ndi
ndiyumvira ko hariho inzira uyu mukuru wa Ghana yerekanye ku isi imbere ya mpuza makungu niyo nzira imwe gusa iriho kandi yabayeho nuko igihugu cyose ahantu hose wewe uvuze uti jewe nshaka ko itunga ryanje kama ndariha agaciro iwanje hanyuma ngashora mu makungu ibishorwa bifise agaciro gahanitse kubera nabihinguye neza mu mategeko nakurikije amategeko yangenerwa byose ngibi ivyo nivyo abashinga ndaye babivuze bisaba ko wewe wikebuka ukigera wewe nyene ukavuga uti jewe ndafashe ingingo ariko si kuyifata ngo warose oya kayikani ko wabigenjije muri Ghana baravyize barabisubira barabicekera ariko ingingo n'ingirakamaro igisigaye rero nuko Ghana na Cote d'Ivoire turote gatoye Ghana Cote d'Ivoire bifise mu minwe ngirango bibiri vya gatatu vya kakao yimburwa kwisi nko mu gihe hogira uwo muri nka perezida wa Tara nawe yogira ati nanje ngira ngiye nka mwene wacu uyu umubanyi wanjye urazi ko kera basogokuru bavuga bati utagize nk'uwiwe ahavagira nka murundi eshe nka Watara yogira ati ngire nka mwene wacu agafata iyo ngingo muri icyo gihe bica vyoroha ibyo bibiri yogira biti iyi ngingo niyo tuyifate maze umwimbu bashora mu mahanga bakabushorera abanyamahanga ariko batarawuyungurura tuyungururire ngayo iwacu wewe ushorera iyo kakao yawe iri hinguriro turigire rusange aho tuzoyishira tubije inama abahinga bariho maze bagafata ngiyo ngingo yibanze ngenderwako y'umushinge ngo nyakugira Imana turabana turi hafi na hafi bizotworohera ntituzojana twimbura bitarayungururwa bikiremereye cyane tuzoyungururira ngayo iwacu dushore ibifise agaciro Ghana na Cote d'Ivoire bizoca bivyorohera vyombi ariko ntivyoroshe biroroshe kuvuga ibyo ni ibyo kuri ibyo bavuze abo bashinga ntayo ubu nko muri icyo gihe mwoca mubona amahanga yunama n'inkuba zasirana ariko ibyo ni ingenerwa kugira ngo abanyafurika batugumye gutya ni bibi rwose ibintu turimo ni ingenerwa hariho abantu batanze amaraso yabo Nkrumah n'abandi abo bose bapfuye barumumba barwagasore benshi bazize ubugabo
tubandanye reka ngaruke kuri wewe Emery Pacifique hari n'ikindi kibazo no kuri izo bidandazo bidahinguye usanga ibihugu bivyimbura nko muri Afrika bidafise n'uburenganzira bwo gutegekanya bwo gushiraho ibiciro kuri ibyo bidandazwa ibyo biciro ugasanga bishigwaho n'ibyo bihugu by'ibihangange ibyo bidandazwa bibagiyemo bidahinguye icyo si ikindi kibazo gikomeye cyane kiyongera ku byo twari ko turavuga
iki ni ikibazo gikomeye gose kuko ni kibazo cy'ibyo ubutunzi gusa ubundi nuko abantu kenshi abanyafurika turaba mu by'ukuri ikitubakiye enda kwereke isi ingene yubatse ugutanze imbere aratambuka akazibira inzira wowe ukahashika ugatanga aho bariyeri ukabanza kubomora iyo bariyeri kugira ubandanye nawe akaba ariko aragenda rero ingene iyi si yubatse dufatiye ku by'amasoko n'ubutunzi gusa ibi bihugu byadutanze imbere mu iterambere birazi neza yuko isoko ariryo terambere isoko anshaka kuvuga iyo ufashe ikintu ukakijana ukakidandaza uronka amahera iyo ufashe ibintu ukabihingura muri izine ukabisohora uronka amahera gutyo niho ukreya ibyo twita middle class nini ni ukuvuga abantu bafise babayeho hejuru y'abakene ndabivuze mu kirundi sinzi ko arivyo hanyuma abo bantu nabo iyo babaye benshi nico kintu ca mbere kigaragaza ko igihugu kiriko giratera imbere kuko hacabaho ico twita purchasing power no kuvuga ubushobozi bwo kugura ibintu ibyo rero abo ibyo bihugu birabizi ikintu ca mbere bagerageza kubuza ko kiba niyo middle class y'ibandanye banirwa babigira gutera iyo ufashe ukagenda ukarima reka ufate umupeyiza cyangwa umunyagihugu wo mu mugamba arimye icyayi jewe iwacu turarima icyayi icyayi ugiye ukaraba akazi kari muri kijya cyayi hanyuma ugaca ugenda ukaraba ukwezi guheze amahera bakubwira ngo aya niyo mahera ukwiye ngo iminsi wiriweyo uri kurakora ibyo ukora byose ngo niyo mahera ukwiye hanyuma ugacuza ngaha tuba ukaraba akantu katagira uko kangana k'icyayi amahera akaguma uca wibaza uti none ninde yashinze iki giciro cy'iyi yokishati ngaha mu Bwongereza kibe kiri kuri aya mahera hanyuma umurimyi ari mu mugamba mu ijenda igisodi nawe ntashobore kuronka ku kwezi amahera aciye akabokse k'icyayi ko ngaha mu Bwongereza bipfira hehe rero bipfira ku mategeko menshi ubu ariho ku isi aba bantu barabonye igihe afurika yari igisinziriye bashyizeho amategeko afurika nayo isinya ihumirije muramwumva ibintu byitwa ishyirahamwe mpuzamakungu rirabi by'ubudandaji nayo ndakubwire yuko hariho abantu biyumvira yuko akazi kajya ari ako gufasha gusa ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bishobore kudandaza akazi nako kuraba neza yuko ahubwo ibihugu byeme kurishyiraho inyungu zabyo ziguma ziri ngaho kubw'ibyo bakubwira bati icyayi twebwe uko mu kirima kose ko mushaka kose ntidukeneye kumenya umwanya bibatwara kandi murazi yuko amahera ingene bayevariyo ku mpembo ni ku mwanya mu bundi n'ingungu bitwara ariko bagira ati twebwe umufuko w'icyayi tuzowugurayo nimwe mwimenye ingene muvugana n'abantu banyu mubahemba mutabahemba ibyo ntibituranga umufuko w'icyayi ni Afurika n'ibindi bihugu bikenye niho nkonyine muri logique twita le principe économique de fixation des prix niho nkonyine wewe ugura ari butegeka amahera uja kumpa jewe na zanye kidandaza ibyo bintu nibara kubona abayobozi bacu muri Afurika babiraba bagakoma amashyi bakabyemera ntaho byakabaye kugira ndakuzanira ikintu cy'umbwira uti rero je iki kintu cawe sinkeneye kumenya ingene wakoze niba iki ndaguhaye niyo mahera ukeneye ugaca wemera gute kandi ufite uburyo bwo gutuma ibyo bintu bihinduka hamwe muroye hamwe mwese turazi yuko bishoboka kuko muri Asie de l'Est barabishoboye baranegosiye ubu barafite duwa kuvuga ati ibiciro muri ko muraduha ntabyo twemera
ntabaciririmo ku bwanyu bijyanye na Afurika icyo cyiyumviro si n'icyumviro byo shaka ryo kuja hamwe bakaganira ibyo biciro ntimuribona muri iki gihe
iryo shaka ntaririho kubera ibi nakubwiye hari ibintu byitwa diplomasi suterene usanga ibihugu rutura bica inyuma ugasanga ndabona nk'akarorero hari igeze kubaho gushaka kuvuga kuri ibi bibazo mbere harabamo n'amashyirahamwe mpuzamakungu amajanse de nasiyoni yavuga ati yadufashe ibyo muri Afurika biduze ijwi kuri ibi bintu icyo bakora baragira ibintu byinshi bakakwereka yuko ibintu biriko biratera imbere urazi yuko ubu turiko turavugana iryo shyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika ariko wibaza uti none ku ishyirahamwe ritwarwa n'umunyafurika abanyafurika akaba aribo babohewe amaboko imugongo n'ibiciro badashobora kwishyiriraho ni kubera iki atawubahuka ngo avuge ati tugira duhamagara inama mpuzamakungu y'ibiciro dusubiremo ibi biciro batugurira kosti ibyo ibyo rero uwo bivuga byovuga abagenya kuko n'ibintu byotamwe ya munini nagira gusa kugira ngo mvuge aka kantu kuri twe ko turavuga ko bya Afurika n'ingingo y'umukuru w'igihugu cya Ghana nagira ndababwire yuko isi yose irazi yuko l'industrialisation guteza imbere ibi by'amahinguriro bya Afurika niyo nzira yonyine izokura Afurika mu bukene ibibindi byose batubwira ijewe narakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu atari make ndazi yuko par example amahera ava muri Afurika agenda hanze muri bihugu bitunze ni menshi kurusha amahera afashishwa Afurika bitwita foreign aid imfashanyo mpuzamakungu. Wosigura guti ngene abanyafrika tuvuga tuti uyu muntu turamuhaye amahera hanyuma nawe naca dusubiza inusu yayo, ubwo rudandazwa rwuba ruhagaze kuri inusu. Niyo nzira yonyine abahinga benshi bakubwira bati ni industrialization all decline. Afrika iteza guhitamo uko umukuru w'igihugu wa Ghana ahisemo gushyira imbere iterambere. Turazi neza yuko muri 70 amashyirahamwe yo muri Afrika yari ibice 3% by'amahinguro yose yo ku isi. Ubu turiba turavugana ni igice kimwe n'inusu mu myaka 40 twateye inyuma. None ibyo bintu wumva tubisigura gute? Murakoze.
Murakoze. Nawe Pierre Claver nsengiyumva kuri ivyo Emery Pacifique ariko aravuga ko inzira yonyene iterambere izoba guteza imbere igisata c'amahinguriro Afrika bitegereza Afrika bakababona ko mu gihe ibihugu biteye imbere by'Uburaya na Amerika byari bikiri imbere y'ico kiringo giterambere rikomeye riboneka mu vyerekeye amahinguriro. Mubona bizofata ikiye kingana iki Afrika? Hariho imigwi ibiri bitegereza Afrika. Haraba imigwi yabo bita Afro pessimist badafise icyizere ko ibintu bizohinduka mu bihe abantu babona byavuba cyangwa nibiri imbere kubijyanye n'iterambere mu gihe icyo gisata kidateye imbere, n'abandi bita ba Afro optimist bafise icyizere. Mwe ku bwanyu muhagaze muri iyo migwi ibiri?
Nagira ngo ndi ndizera ko ibintu bigenda neza, ariko kandi hariho ibibegetso bimwe bimwe nanjye mbanza kuraba kugira ngo nemeze by'ukuri yuko uko ndabyumviriye bizogenda neza. Hariho rero imigambi myinshi yabayeho nk'uko bavuze n'abandi itakunze kandi no kuraba neza. Ndakunda naje kubiganira n'abantu, abantu b'abanyafurika turakwiye kumenya ko isi irimo competition. Abantu ntibicaye bariko bararaba umuntu wese agerageza, ni nk'uko abantu bagiye ngo biri bijya buhinga kurwana. Abantu arakuraba akaraba aho usa nk'utitunganije neza akaba ari hagukubita. Ibyo rero nibaza ko byarabaye imyaka myinshi ukaba ungira aho gukubita ni hakiri hanini cyane, ariko ahubwo hariho n'abaje kira barahindura imikenyuro y'ibihugu bimwe bimwe bikunda gukubita imyere ka Afrika. Ndiko ndaraba nk'Ubushinwa ingene kitunganije kirarondera icyo kidandaza byo gishobora hanyuma kirikukira, niko novuga mu buryo bwa ekonomi ufatiye ku bindi bihugu. Nukuwa kuu umusi muramaze kumwe baravuga ibihano bafatira Bushinwa muri icyo gihugu murimwo muri Amerika cyangwa mbere naho mu Bwongereza. Mugabo Abashinwa bo byo ntibibaca indege kuko barafise ibyo bateguye byabo badandaza bashobora no muri Aziya muri kariya karere barafise. Ubu Abashinwa babantu babarondera ko icyo bashobora kubaha n'icyo bashobora kubarusha. Ubu rero ngira ndakwishure nkubwira ndi Afrika iracyafise urugendo rurerure kugira ngo no mu burongozi bwayo no mu mapriorite mbere ibintu bitangura by'ibanze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika babyiyumvire au niveau ya superstructure yayo nk'ibintu bizoteza imbere Abanyafurika. Biroroshe yuko nko mu bihugu haba ibiturire kenshi niko Abanyaburaya cyangwa Abanyamerika bafata Afurika yuko bashobora gufata umuntu umwe bakamuha amahera makeyi hanyuma akabahebera ibisigaye. Ibyo ningene tagikunda kuko hari isigaye hariho mbere ni mu butunzi imwe n'ibihugu bisigaye mu mashyirahamwe. Ishyirahamwe riri muri Amerika rifatanya n'ibindi riri muri Afurika basanga bikorana ikintu kimwe. Urumva izo nyungu mbere ayo mabanki yo hejuru yashyizeho n'ayo mashyirahamwe ya commerce au niveau mondial, nawe bavuga ngo isigaye twabona umunyafurika uca wibaza uti none umunyafurika ugira ngiye kugira agire neza Afurika cyangwa yagiye kugira akore neza mu migambi y'iryo shyirahamwe rigenze neza. Ni ukuvuga ko iryo shyirahamwe ritarahindura imigambi, naho Afurika ifise kazoza keza izoza izanye mujya mudanza asigaye arongora ONC. Nabishimye ko ari byiza ngo tubwire abantu ngo bashyire agati mu ryinyo ngo ejo bintu bigiye kugihinduka ngo bigiye kumera neza, igiye kuba iyindi si imeze neza itagiramo ibibazo, ahubwo ni igihe tugiye dutangurira urugamba rukomeye, urugamba rwo kumvishanya ko Afurika kujya yahora kera kuko kera Afurika yahora isengera ku mugozi umwe. inyungu zaza ya nama faranga natu size mugie aho umuwe si agomba kuikumira kare natu ifuze ko kufo uyu mpreza umuri gana azobera karolera bandi agafasha mgavo abantu bamenye yuko bitagiye koroha ashoboka ko mu minsi imbere ashobora guhinduka mbere n'ibintu byinshi mu maswara ya Afrika ngo umugambi w'ukuja hamwe uburizwemo
murakoze yego umushini ntayahize no ni cyanze namwe kuri iyo migwi ibiri bamwe bafite icyizere n'abadafite icyizere kubakurikirana ibyerekeye Afrika mwe muhagazehe mufatiye kuri icyo gitabo mwanditse aho muvuga ku kwiterambere mukavuga n'ivyerekeye Afrika ko etoile societe de la novuga ko mwashatse kuvuga ko mu rugo gwiwe umugabo ategeza kwiyubakira urugo gwiwe imbere yuko azera kubivuye hanze kubona Afrika ikizera hanze ku bintu byose iyo nzira iterambere ndikiri impinga ndende kubganyu murafite icyizere
jewe kuvamba hose nihebura nacyo cyantunze iyo nihebura mba bavyaraheze nkama ngira nti jewe ndagerageza kumva ahansize naho ngeze naho ntashobora ehera Afrika ubu itegerezwa yategerezwa yonyene kuja hamwe tukasubira tukiyumvira igihe turimwo isi turimwo mu 2021 ahubwo imukaga katari bwaboneke ehera aba Amerika yahora ari gihangange mu bihangange iyo yahora igitegeka isi yose none niyo yakubiswe ni pandemi aka kaziri kurusha ibindi bihugu byose bibaho kurusha n'u Burundi yemu kurusha kure niyo n'Ubushinwa kubona Amerika ikubitwa igakubitwa ubusa bukayiburugutura imiliyoni zigafatwa abantu bagapfa Amerika ikajugumira ijugumizwa n'akantu kaburebure abandi bariko baririnda yemwe nimurabe Ubushinwa buriko buratera imbere ku buryo butari bwabeho nta gihugu abo bashinga ntari turi kumwe tuyaga murabe Ubushinwa buriko buratera imbere ndetse buriko burajya mu kibanza cya mbere imbere ya Amerika kandi atantambara bubanje gutera n'ubwa mbere igihugu cy'igihangange niko ndabyandika muri bino bintu byanjye n'ubwa mbere igihugu kingana nk'iki gikomeye gifata ikibanza cya mbere ku isi kitabanje guca mu ntambara ni ukuvuga gifashe isi yose kigiye mu kibanza cya mbere ubwa mbere ku isi kingana gutya kitabanje kurwana ni ukuvuga ko kigiye gifashe isi kitarinze kubura abantu imiliyoni kitarinze gutakaza ingufu kitarinze gutongana buhoro buhoro binumiye n'Ubushinwa n'ubwa mbere maze rero nkagira ndi Afrika irashobora atangorane nyinshi zihabaye atamahane menshi badatonganye n'aba bahora batugaba tugafata ingingo tutatonganye ariko bikenera iki bikenera ko abegeranye nkagana na Cote d'Ivoire bumvikana mu byerekeye kakao abimbura ikawa bakumvikana abimbura inzahabu bakumvikana muri Afrika Afrika y'ubuseruko ikumvikana izinduru ziri muri Afrika y'ubuseruko izinduru ziri ngari iwacu ziterwa nabo batugaba ese twovyumva tukabanza tukirinda gutongana n'abavukanye tukabanza tukirinda gutongana n'abo tuvukana kandi mu by'ukuri tutanapfa inyungu yacu dupfa inyungu y'abandi ntanumwe ariko arunguka muri Afrika ariko induru iriyo n'urudubi n'ubujuju butagira uko bumeze ese twobanza tukivura twebwe nyine ubujuju nk'abo muri Ghana aba bageze ku rugero rw'igitangaza mu myumvire yabo eshe abategetsi eshe abantu bakuru bakuru bo muri Afurika bogerageza bakasubira bakibaza bakagenda bakiga kwa muri Ghana ingingo iva imvo n'imvano iyi Ghana bakiga bakabura bene wacu kumva ko
urugo rwubakwa na nyenerwo yageze ko tuvyumva tukivyukiranya tukavyukira rimwe nabo bahora batugaba kuko bari mu ngorane zidasanzwe.
Murakoze. Nashaka ndababaza biko dutera dusozera, nashaka kubaza Emery Pacific, mwavuze ko inzira yonyene iterambere ku karere ka Afrika n'ahandi niko byagenze, babikurikirana abahinga nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidateje imbere gisata cy'amahinguriro muri Afrika. Icyo gisata abakurikirana ibintu bakababona ko hikiri kure cyane mu bihugu bimwe bimwe kitanana natanga umuntu atonavuga nuko kiriho kiboneka. Mu kugira ngo icyo gisata gitere imbere, hari ibintu ngendegwa ko ibintu bitegezwa kubanza gushirwa mu ngiro nk'ibijanye no kwita infrastructure mu rurimi rw'Igifaransa nk'amabarabara, ibiraro, inyubakwa, umuyaga nkuba. Abantu benshi bakabona ko Afrika kira karere kari mu kizime muri rusangi muntagereranije n'utundi turere two ku isi, umuyaga nkuba utabonetse, ibyo bintu bibiri byose n'amabarabara n'inyubakwa n'amahinguriro ntaco bishikako. Mubona ari cyo kizokorwa kugira ngo ibyo bintu ngendegwa ko bibanze bije mu nzira kugira iyo terambere ry'amahinguriro je mu bikorwa muri Afrika. Muri make
yego, murakoze. Hari ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa, ariko reka mvuge bitatu nyamukuru ahanini muri Afrika yose. Icambere nuko habanza kubaho amahoro n'umutekano. Uravye security map ya Afrika kende iraba buri munsi nkagira ngahinda, Afrika hafi inusu ya Afrika nta mahoro ariyo. Ni ukuvuga yuko igihugu ata mahoro nta nakimwe ushobora gukora. Icyo ni icambere. Ni ukuvuga hagomba Abanyafurika nk'uko umushingantahe novuga neza uko yabivuze umushingantahe zeno, ni ukuvuga yuko tutumvise yuko we are our brother's keeper. Ni ukuvuga turajejwe ubuzima bwa mwene wacu w'umurundi w'umuganeye w'umunigeria. Ivyo bitaraza mu mutwe nk'uko abazungu nabo nyene babyumvise, hari ikibazo gikomeye. Nta terambere rishoboka ata mutekano. Icyo ni kimwe. Uzoja kubaka ibarabara abantu bariko baracana amadosa. Rero umutekano ugomba kuba priorite muri Afrika. Ibi rero n'abaturaba bakeba barabizi, bavuga bati bajya hajya niho hantu ha mbere tubafatiye ubwa mbere na mbere. Umutekano tugize Imana ukabaho, murazi yuko le projet Cairo Johannesburg, ubu urashaka utwara imodoka ugashika Johannesburg i Cairo, mugabo nta mutekano ntushikayo mu mahoro. Ni ukuvuga yuko hariho icyo kibazo, ibyo bica byica urudandazo. Icyo rero kigomba kuba ngombwa dufate yuko amahoro yabonetse. None ibi bintu byo ko ama infrastructure ko bisaba uburyo, ni kimwe natanguriye ko ikintu cyitwa industrialization policy. Hagomba kubaho la politique d'industrialisation du pays, yizwe n'incabwenge z'Abanyafurika yerekana neza ingene la région apana igihugu la région, donc on parle en termes y'akarere kagomba gutera imbere. Kuvuga ukagira ngo politique d'industrialisation du Burundi uri kutumwanya wawe, kuko ntishoboka tuku burya abazungu baratwishe baradukase baradukata ku buryo turi ubupande bwinshi atacu dushoboye. Mugumuza uti politique ya industrialisation ya Afrique de l'Est, ukamenya uti Afrique de l'Est muri Tanzania hariyo petrole, ukamenya uti mu Burundi hari ikawa n'ibidishi, ivyo byose ukagira ivyo bintu ni ahe kandi ni ngwati. Urashobora kuronka l'argent liquide la monnaie ukeneye kugira ngo ushobore kuronka izo infrastructure. Ikibazo cha infrastructure si ikibazo gikomeye iyo hariho amahoro, incabwenge, hakabaho n'umutekano, hakabaho n'ubwo butunzi dufite. Icyo kintu rero ni ikintu cyo gushimikira ko imbere y'ibintu byose.
Murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri Sanga, batumire twariko turavuga udufatiye ku karorero ka Ghana. Ghana yafashe imigambi perezida waho y'ukutareka ngo icyo gihugu kibandanye kizera bicuruzwa ibidandazwa byabivuye mu burimyi cyangwa mu matungo yandi kama ubutaka bwayo dahinguye bibandanya gushorerwa hanze kubera batakaza harimo ubuhombe bwinshi atagaciro kiyongera kubera bitaba byahinguriwe mu gihugu. Dufatiye ku kidandazwa cha kakao twari kumwe atumire umushinga naheze none cyayinze umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo byereke ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo mu mwaka w'2006 Le développement durable de l'économie burundaise et toi et le noter ari mu gihugu cya Canada tumye kandi Emery Pacific Giraneza umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko afite kandi diplome yo ku rwego rwa masters mu byerekeye gutunganya no kuyobora amashyirahamwe ariyo yose ari mu gihugu cy'Ubwongereza na Pierre Cravensing yumva umuhinga mu bya politiki akaba yaranonosoye n'ibyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara akaba ari ibujumbura mu Burundi batumire mwese ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
urakagira amahoro
cyane murakoze